Georgia.
Nazuko ni yumba. Wanwa yumutima. Reka mikugire. Hivindi yumba moku bachera. Mumutima wanje na wagusimura. Yumbu wanje umutimura tera. Gahambira ese na ura tera. Yaja jangu inomfate kumuganga. Maze twibanire. Mai gisabo, shenje wigasabo. Muzira nenje, shenje you are my baby. Basa kuita utea, kubera kumute. Gay fam, nakukunda. Nobody gonna take your position, yeah. Yungu wanye, umutimura tera.
Tera, tera.
Gahungira, ese na ura tera.
Would you be my Georgia? Would you be my Georgia?